wibaziki ni kigali lo kiguhu mwanya ugu shikiriza ichiumbiro chawe kubivugwa hija no hino jereke igihugu cy'Uburundi
wibaziki
kwa kure andika utunga aliyo mesaje change uturungi kire amajwi aliyo audio
wibaziki
Akunzi b'ikiganiro wibaziki ndabaramukije nongera ndabaha ikadze urongoye ugwaruka rw'imbonera kure mu ntara ya Kirundo yahamagariye ubwo gwaruka kwica abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi ariyo CNDD FDD yabivuze kuri uyu wa gatandatu uheze mu nama yakoresheje imbonera kure ayobora muri iyo ntara ya Kirundo wibaziki kuri ivyo vyashikirijwe n'urongoye imbonera kure mu ntara ya Kirundo kino kiganiro mukomugishikizwa na Benoncile ninazwe Théodomide Manirambona kabari we ari mu hinga bw'ivyuma Eka twakire uno munywanyi wa mbere wa kino kiganiro kabari Minani ari mu ntara ya Kayanza
ndabara mukije nanje gutere byatsi uyu muntu atwara semeye defgede mu Kirundo yobawutse kuvuga yuko bakwiye imbonera kure zikwiye kwica batavuga rumwe na semeye defgede ndamuteye byatsi uyu muntu ahubwo nicyo gituma sentare mpuzamakungu ikwiye kugomeza ijisho ku Burundi kuko urabona niho nyabwoko ryashoboka cyari bariko uvuga igihugu polisi yavuga ngo barondere babavuga ikinyarwanda yicwe ubu nyurumva rero mu Kirundo hashyitse aho bavuga yuko abatavuga rumwe na CNDD-FDD bakwiye kwicwa nuko rero ni ibara sinari mpuzamakungu nibandanye ikora kandi urabona akarenganyo k'uyu mugambo CNDD-FDD ni kenshi nari umwanya ngo bacirire urubanza nyakubahwa yabaza atwara Burundi kera i Buyoya urubanza rw'akarenganyo rw'akarenganyo nicyo gituma ni mugambo CNDD-FDD kuye kuraba neza ntibava kwega intambara mu Burundi murakoze
ikiganiro bibaziki kirabandanya reka twumve ibyo Yeremia nawe hari mu ntara ya Mwaro atubwira
mwaramutse neza cyo mvuga kuri warongoye ukwaruka bw'imbonera kure mu ntara ya Kirundo cyo novuga yuko ibyo atari ntovuga nti abitanguye ni ibintu batanguye kuva na kera ibyo byatanguye kera kuva bakija ku butegetsi bitanga kuri munokoza mu madeni medisi demire kenzo kacha kaba kamara mafu ibyo kuva atanguye kumva imbonera kure cyari imbonera kure zica zitoteza abantu zinyuruza nta kandi kazi zitwa zari zifite izo rero ubu ni no myaka rero ya demire kenzo kuva demire kenzo sha ubu ni ukuvuga imbonera kure zihari ubu nta kandi kazi na kamwe zifite atari ko gutoteza abantu kugandagura abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi ku bandi bakanyuruza abandi bakabiba mba n'abantu bibereye uko nyine ubusuma no kwica gusa nta kindi kintu babaye kibabeshejeho kandi ibyo byose bifashwamo na leta kuko leta ibyo byose babigira babona barababona nababwira ku mugaragaro ntibaninyegeza mu kare ntacyo bavugisha nta nabikomakoma no kuvuga rero ibyo yabikora ku gatwe ka leta rero sinumva ngo yarabahamagariye sinumva ngo ni gishasha ngo ni ibintu bishasha twumvise ibyo ni twama twumvise twama twanabonye nta gishasha kirimo kumwe gusa icyo umuntu yobahamagariye leta nuko yokwikubita agashe ibyo bintu ikabihagarika
Kunyagubutunzi, shalalala, kuva mu buhungiro
Iganiro bibaziki kirabandanya no munsi twatwo tuvuga kubijanye ni byavuzwe no urongo y'ugwaruka rw'imbonera kure mu ntara ya Kirundo aho yahamagarira ubwo gwaruka kwica batavuga rumwe n'umugambo uri kutegetsi ari wo CNDD FDD abanyagihugu benshi bako barashikiriza ibyumviro byabo reka twakire Niyongabo nawe ari mu ntara ya Bururi
natuje kamaro kizo kiyameze umwe gihugu kubyereka ibyo byo kwa rwa abantu kugana rwa tabuga na mwari ni gusubiza inyuma gihugu ni gusubiza abantu abanyagihugu inyuma natirambere bazikira baronka bakiri muri ibyo abandi mu gihugu bagwana mu iterambere no kurondera iteza imbere umunyagihugu mu kwa iwacu bagwana no kurondera umutuvuga rumwe na leta mu byo mu Rwanda kuri icyo gihugu rumba icyo teye imbere gute ibitangaza no kumva ariko tuje ubundi cyane ku isi yose mu kene kuko aho kwiruka n'iterambere bikorwa n'abatavuga rumwe na leta niko kazi bafise nta kandi kazi bafise rero uwo yahamagariye abo kuganda ngo batavuga rumwe nabo njye numva atadutangaza kirimo ko si ibyambere icyo gihugu bisa zijyanye ibi n'abandi bashaka ibivuga ibyo ni ibintu tumubaye mu minsi tumiyeri kandi nshyashya rero turimo ngaho mu rugo ngo wabishyashya yumvise kimwe gusa nuko umuntu ahamagara leta bakicyuka bakikubita bashyize ibintu bakabihagarika hakiri kare bakarondekera muri kimwe gihugu ntibarondere kugandagura batavuga rumwe ntacyo babatwaye politiki ni politiki yaba ikinwa mu bihugu byose ariko ntibayikira nko kwica abo batavuga rumwe ubwo nakoze kugenda rero murakoze
ikiganiro wibaziki kirabandanya reka twumve nduha ku bwayo nawe ari mu ntara ya Muyinga ica tubwira
prezo urangaronga imbonera kure mu Kirundo nyene no kuri je ntazo numvise mwana yabarayivukike nibara yaba yarayivuze nibara ahubwo nashikwa imbere y'ubutungane izo ni ahubwo na kamaramaza nashikwa imbere y'ubutungane none umuntu yava yibaza iki kuri amajambo abivugwa nko n'amajambo atuma umuntu yibaza akazoza k'igihugu aho kariho karaja ama uwo umuntu ashobora kuvuga amajambo nk'ayo hano kabandanya yidegenza nukuri ibyo nibara kumutemere ibyo nibara kumutemere abantu benshi dusigara mu bibazo nyine dusigara mu bibazo twibaza ico tuzoba mu nyuma sanga umuntu avuga ko akigira ko hanyuma hazogera igihugu n'ico umuntu yibandanyira inzu igihugu kibica kajagari nibaza ko bafata kubera mu nyuma abo bamukingira ikibantu bazosubira ko nyene nibazoja kwica nibazoja kugirira nabi kubera nta muntu arengeye ubutungane nibamuhashe bamushyira imbere y'ubutungane bamuhane imwe by'akarere kugira n'abandi ntibazi babisubire ibyo nibara n'ukuri ibyo nibara cyane yakayewe ibyo nibara ahubwo naje imbere y'ubutungane ahanwe bimwe bikurikije amategeko n'ahandi bagiye barareka akajagari nk'ako umuntu akavuga ibintu nk'ibyo akabandanya yidegenza ryo bari ibara n'ahano ni ngoka n'ahano kandi bamuhashe kugira ntagere n'undi azobisubira no mu nyuma
amatongo akabaho uzumunda gihugu bamuzibiriye inzira ntagira ahavugira
ganiro wibaziki kirabandanya reka twumvize nawe Jerome hari mu ntara ya Bujumbura ica tubwiye
uwo mugambi uwo muyobozi mbonera kure mu ntara ya Kirundo yatanguje abwira yuko abarongo yarizo mbonera kure ayobora ko zisimbira ko batavuga rumwe na CNDD-FDD zikica zikararika ntimubifate minenerwe kuko uyo ni uwo mugambi wa leta ya CNDD-FDD kuko bihariye ukabiraba bajya abantu bari ku butegetsi bafise ukuntu bayobora bafise ibyo bagaragaza bigaragara biboneka byemewe n'amategeko igipolisi igisodani ubutungane n'atabutungane buriho na bakorera igihugu nabi ariko hagira n'urundi rwego rwo mu ibanga ariko rw'imbonerakure urwego rw'imbonerakure ntaho rwunzwi ntaho rwanditswe mu mategeko ariko ibikorwa rukora rukorera ikomeye kuruta igipolisi n'igisoda aho rero abegereye mu ntara ya Kirundo cyangwa mu zindi ntara bumvise ako kamo bateye imbonerakure bahagarare ku mano ntibahave basamara ngo baryame ngo ibintu bimeze neza
ganiro wibaziki tuko tuyaga kubijanye n'ibyavuzwe n'urongoye ugaruka bw'imbonera kure mu ntara ya Kirundo aho yahamagara ugaruka kwica abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi ari wo CNDD FDD reka twumve ntirampeba ari mu ntara ya Ruyigi nawe ica dushikiriza
ziragikora kuko urabona iwabo mu mbonera kure no mu bayobozi bazo na leta yabashize kwica si kibazo kwica umuntu si ikibazo ku kwangaza si ikibazo naho ugira ibintu ubuntu karuhu iyo wangareho ubutomboye n'ayandi abahegereye mu Kirundo cyangwa mu zindi ntara mbonera kure zimeze nabi gutyo ubonye barakwiye kwirinda no kwiyubaha bakabagendera kure mugabo rero kubagendera kure ni kimwe harageze aho abarundi baca ubwenge bakabona ubutegetsi batwara ubwo bakarinda ingene bisuganya kiba ko ubutegetsi buka naho biguye mugabo bigoye bikorwa bitunganywa n'abantu abigoye bakabisubiramo bakabigira icyo gihugu cyo hindurwa kikaba igihugu cyiza aho umuntu asindira akunda akamuganda ukamengana imbere bipfuye byose bikaba kamizwe n'ingoma imbonera kuri ifise ububasha bwo kwica no gukiza no kwangaza ibigonzi ibyo bintu bitarira mu gihugu murakoze
Nzima ari mu ntara ya Mwaro na wati
kubona umukuru w'imbonera kure mu ntara ya Kirundo ahamagarira imbonera kure arongoye kwica kugandagura abatavuga rumwe n'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD umugambwe wabasebuja ntibitangaje kubona bibaye inyuma y'imisi mike gusa umwanya muto umuvugizi w'ubushiranganji bwo hagati mu gihugu ahamagariye abarundi bose nabo ngo nibafate ngo bavugurure ururimi rw'ikinyarwanda bari mu muryango w'abanyamurenge urumva ko ari ibintu biriko biribonekeza byoba byarakozwe mu kinyegero abantu ntibabimenye hariho amanama yoba yarabaye imbere hanyuma uyu rero iyo yarongoye imbonera kure zo mu Kirundo aribonekeza rero yo kubakara mucitse aca agirisha inama izo mbonera kure zo mu Kirundo none abandi bobo ko tuzi ko basinyira ku mugabo z'umwe izo mbonera kure abandi barongoye izo mbonera kure mu ntara bobo wibaza ko atakintu bari bazi
aho rero n'umugambi umaze kumenyekana ubuye riserutse n'igihe cy'isuka icyo kiba ariko barategura bamenye yuko kizohagaruka ko kubera nabo nibabuze bagenzi babo bazi babarusha n'ubwicanyi babarusha no kuba bunyamaswa nk'uko bameze ariko babahindutse bakabakoresha mu nyuma bakabahinduka ikindi nacyo babwira nuko mbega ubutavuga rumwe na leta ninde ubutavuga rumwe n'uwo mugambi uri ku butegetsi ninde si uyo nyine baba bari kumwe muri uwo mugambi ntituzi ingene zatanguye bibuka kuva mu gihe cya ba Huseni Rajabu abandi bose bagiye barabavamwo abagiye baratandukana abantu bose bagiye barikura muri uyo mugambwe abavugizi b'umukuru w'igihugu baonezime batwara umugambwe umuvugizi w'umukuru w'igihugu Leonidasi ni benshi abo rero n'abamenyekanye imvire rero batamenyekanye bari muri uwo mugambwe nyine bari kumwe babesha yuko bicaranye none abo bubu bazobamenya gute ko bazogenda bakica abo babonye kubera bambaye umwambaro utari uwo mugambwe ku butegetsi abandi babagwanya kandi barimo babinyegejemo nk'inda iri mu mpuzu bo bazobamenya gute ko batavuga rumwe aho rero ni ukwibesha cyane uyo yabatumye we warazi igituma yabibatumye ntibabanze barabe icyo yabibatumiye bo ntibapfe gukurikiza uko nyine nk'intama bakurikiza nyine batabona uko rero nubakira nubakibura mbababwira yuko bitebe bitebuke bizobagaruka ko kandi iyo migambi bariko baragira kuva aho bayihereye kubona igumipfa atari na kimwe irashika ko yo kugandagura batavuga rumwe nabo yo kugandagura batasa y'ubwoko umugambi wose wari wose ugahitse wo kugandagura ubundi bamaze kuyigerageza inshuro nyinshi ntibirakunda bashobora kwicara hamwe bakiyumvira ati kubera ko bidakunda nuko izo bariko baragira atafatiro biba bifise kandi Imana ivyanka ari igicumuro imbere y'Imana namuhezagiro uba urimwo ntibateshwe bate izo bintu babihagarike
reka twakire uno munywanyi wa nyuma wa kino kiganiro akaba ari Muhammed ari mu ntara ya Rumonge
uyarongo imonera kurezo mu ntara ya Kirundo izo yavuze ntibafatireho birahizemezo biriho hariho abo bari kumwe mu nama ntabangari kibaho muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi nibamufatireho bamufunge bamwereke bamuhane kubera ibyo yashikirije urumva yuko ari umugambi uzofata abantu benshi cyane uzohitana abantu benshi ufite ingaruka mbi nyinshi cyane nibamuhane bakurikiza amategeko kandi bamuhane birenge kubera wewe arushije ujya muntu yafashe n'inkoho akarasa abantu wewe yarerekanye icyo ashaka gushika ko yarashe abantu batanu nabo nyine yari yateguye ariko iyo wewe yabivuze biracyari mu nteguro ntituzi n'ibindi bari nabo bari bamaze kwica nibamufata bamufate bamubaze igituma yabivuze nabo babikorana nabo babiteguye hamwe n'ababimutumye hanyuma aca hanwa imbere y'amategeko kandi iyo ntakwiye guhanirwa mu gihugu cy'u Burundi izo sentare ubutungane bw'u Burundi urabona yuko bwinshi bari benshi barongoye ayo masentare abacamanza baratora babakwiye muri uyu mugambi uri ku butegetsi bahamagariye kwica abatavuga rumwe n'uyu mugambi none wumva bazomuhana gute ubwo rubanza rukwiye kujya mu rubanza mpuzamakungu bagende muri sentare mpuzamakungu ahanwe wumva yuko ari ubwicanyi ariko arategura namba batatanguye avuge n'abandi bari kumwe wumva ko ari ubwicanyi bukomeye cyane buzohitana abantu bose yumvira umuntu ufata nk'abantu cyagiye bari bakuri bari nyuma ya Gwasagato uko bangana bose bajya bose bake babica uco ufata bari nyuma ya Gato sindimo bari muri Iprona bose babice abari bakurikiye indi migambwe nyene itavuga rumwe na leta abigenga bose babice umva mu Burundi azosigara nta n'igice kizosigara cy'umuntu ubwo bwicanyi rero aho bafatira aho nyene bamuhana iby'akarorero n'abandi bafite icyo cyiyumviro cyangwa abandi bazoba bavuga bati tugira dutegure ubundi bwicanyi babonereho bavuga yuko ari kirabirarura kirazira kikazirizwa kugira ngo ikiremwa muntu kizimanganywe ku isi turekere mu Burundi ku isi yose
leta ikwiye kwikubita gashi igahana abo bantu bacanisha mwabandi ugwaruka nabwo gwari rukwiye guhagurukira ibikogwa biteza imbere igihugu hakwirukira gukora amacakubiri. Aha niho dusoze kino kiganiro wibaza iki cyo kuno munsi nkabashimiye mwebwe mwese mwari ko muratwumviriza na cyane cyane mwebwe mwadutereye ivyumviro kino kiganiro mwakomwishikizwa na Benoncile Ninazwe Theodomir Le Manirambona akaba ariwe yari muhinga bw'ivyuma.
Wibaziki ni kiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi.
Wibaziki
kwa kure andika ubutumwa ariyo message cyangwa uturungikire amajwi ariyo audio.
Wibaziki
Kwa kwa ndere kwa kani ya kwa 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 k